Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byayo by'iki gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro hano i Washington DC muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Shuti zacu bavandimwe mwaramutse neza. Abayisilamu mu musozi igisiyo gitagatifu tubifurije umunsi mwiza wa Eid al-Fitr. Ubu ni saa 11 n'igice i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Iyi ntambara yo kurwanya ruswa, yo kurwanya karengane, yo kurwanya kunyereza ibya rubanda no kudacunga neza ibya rubanda, iyi ntambara ubu ngubu kuvuga ko tuzayirwanya kayitsinda ntabwo twaba twibeshye na gato.
Uwo ni Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Osinyi Johnston avuga urugamba rutangiye kuri ruswa mu Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye ihohoterwa ry'abana ku Gisenyi turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru yo hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezweho na Alphonse Ndayikengurukiye. Alphonse, waramutse neza.
Mwaramutse neza Jenny, mwaramutse mwese muriko muradukurikira. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haravugwa abasoda bane muri bamwe bagwanira mu mazi bapfuye ku munsi wa kane barashwe. Ibyo byabereye muri Leta ya Tennessee mu kigo kibamwo abasoda b'abakukuruke naho bandikira abasoda bashasha. Ibiro vya Amerika bijwejwe iperereza FBI byaramenyesheje Ijwi rya Amerika ko uwakoze ico caha yitwa Muhammad Yusuf Abdulaziz afi imyaka 24 y'amavuka kandi aba muri yamuka muri Kuwait ariko afise uburenganzira bw'umunyamerika. Perezida Obama yavuze ko iyo nkuru ari incamugongo asaba ko amatohoza yihuta kuri ico gitero yoba. Perezida Barack Obama kandi ejo yaragendeye umunyororo wa El Reno aho ni muri leta ya Oklahoma. Ibyo biri mu mugambi afise wo gutunganya gushasha iby'ubutungane n'imibereho y'abanyororo. Mugira yari kwaragendera iryo bohero ari kumwe n'abayoboye yaravuganye na bamwe bapfungiwe ibyaha bidakomeye. Yababwiye ati ibyo byaha bapfungiwe nshobora kuba narakoze narabikoze nkiri muto. Ati aho dutandukaniye nuko bataronse uwo bahafi ngo abafashe canke baronke uburyo bwo bwafasha kurwana navyo maze babashe kubivamwo. Ati turakwiye gutandukanya abanyororo bakwiye gufungwa koko n'abakoze amakosa mato. Muri indwi Perezida Obama yari yamenyesheje ko hosubirwamwo korosha ibihano bijanye n'abanywa ibiyarura mutwe vyoroshe gupfungira umunyororo ahatabonana n'abandi hamwe rero no kwigisha imyuga abanyororo mu gihe baba bapfunzwe. Ejo ku munsi wa kane ibanki nkuru ya vya bihugu 19 bikoresha ifaranga rimwe zonero vyarahaye ideni ryihuta ry'amadolari miliyoni 978 ubugirigi. Aho ngo nukugira bifashe ico gihugu ko amabanki yosubira gukora inyuma y'indwi zibiri zari ziheze asa nayugaye. Ubugirigi ariko bubandanya ibiganiro ryotumwa buronswa iyindi ngurane y'amadolari ashika imiliyaridi 4,600,000,000 kugira ngo ico gihugu gishobore kuduza ubutunzi kandi gishobore no kuriha ibihugu vya Buraya giheraniye hamwe rero na cahiga c'isi yose FMI. Ivyo rero bibaye inyuma yaho inama nshinga amateka y'Ubugirigi itoreye itegeko ejo kwa kane ryemeza gukurikiza ivyangombwa byasabye n'ibyo bihugu 19 byo muri iyo zone euro. George H.W. Bush ni umurepublikan yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka wa 1989 gushika mu 1993. Ku munsi wa gatatu yarinjiye ibitaro vya Portland Maine kubera yaguye agakashuka agagufa ko mu gikanu. Umuvugizi w'uwo mutama w'imyaka 91 yavuze ko ameze neza kandi ko ashobora gusohoka ibitaro vuba. Mwumenya ko umwe mu muryango wiwe ariko ariyamamaza mu bazokwitoza mu kibanza c'umuperezida azotwara Amerika mu minsi yimirije. Nicholson uyo ni umucamanza wo muri leta ya Caroline yo mu manuko yaramehejeje ku munsi wa kane ko ku itariki 11 y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2016 ariho urubanza rwa Dylan Roof ariho zorotangura kuburanishwa. Uwo Dylan Roof rero afise imyaka 21 y'amavuka yagirizwa ko yarashe akongera kica abandi 9 bariko barasengera mu isengero African American Church aho ni mu gisagara cha Charleston mu kwezi guheze. Ikiriko kiratohozwa ubu nukuraba kwico caha cyo kwitwa icyiterabwoba gikorwa n'abanyamerika canke ko gifatiye ku macakubiri y'urukoba. Prezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaramanyeshije ejo kwiciyumviro cyo gushinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku vyerekere ya ndege MH17 ari ingingo yagwihutihuti kandi atacuyoza yungura. Ibyo Prezida Putin yabimenyesheje mu kiganiro yari karagenda na telefone avugana na Mark Rutte, ministre wa mbere w'Uburundi. Iyo ndege yarasiwe hejuru ya Ukraine yari ivuye Amsterdam muri Hollande ija Kuala Lumpur muri Malaysia. Yaguyemo abantu amajana abiri na 198, benshi muri bo bari abanyahorande. Ibihugu bya Buraya bishyigikiye leta ya Ukraine vyegeka iyo mpanuka kuri misile kuko imisire carashwe n'ikirobere ca Ukraine gishigikiwe n'Uburusiya, ariko Uburusiya nabwo bukavyegeka ku gisoda ca Ukraine.
Alfonso, urakoze kuri aya makuru. Shuti zacu murumva radio y'u Rwanda America yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Dukomeza noneho amakuru y'u Rwanda America mu karere k'ibiyaga bigari. Polisi y'igihugu cy'u Rwanda kuri wa kane yatangije urwego rw'ubushinjacyaha rwihariye ku byaha bya ruswa no kunyereza umutungo wa leta. Polisi ivuga ko nubwo leta y'u Rwanda iza kwisonga mu bihugu birwanya ruswa ngo ntibivuze ko ruswa yacitse. Mu mezi atandatu ashize polisi yakurikiranye ibyaha 252 bya ruswa n'126 byo kunyereza umutungo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumutakaboye.
Kuri uyu wa kane ku cyicaro cya polisi y'u Rwanda hateraniye inama idasanzwe yiga ku kunoza ibikorwa bigamije kurwanya ruswa no kunyereza ibya rubanda. Minisitiri w'ubutabera yatangaje ko byanze bikunze intambara u Rwanda rurimo n'abarya ruswa n'abanyereza ibya rubanda izarangira ari bo bayitsinzwe. Ministre w'ubutabera Johnson Businge:
iyi ntambara yo kurwanya ruswa, yo kurwanya karengane, yo kurwanya kunyereza ibya rubanda no kudacunga neza ibya rubanda, iyi ntambara ubu ngubu kuvuga ko tuzayirwanya tukayitsinda ntabwo twaba twibeshye na gato, kuko ibipimo bihari birabigaragaza, ibikorwa bihari birabigaragaza. Nta n'ugifite isoni zo kurwanya ruswa kuba bayikora uwo yaba ariwe wese icyo yaba yitwaje icyo ari cyo cyose. Ibyo nibyo bintu bikunda kuba imbogamizi mu kurwanya ruswa.
Umuyobozi wa polisi y'u Rwanda IGP Emmanuel Gasana yatangaje ko nubwo u Rwanda rugaragara mu myanya myiza mu miyoborere no kurwanya ruswa ku isi, ibyaha bya ruswa no kunyereza umutungo wa rubanda bigihari. Yavuze ko hakunze kugaragara abanyereza umutungo wa leta muri gahunda za Girinka, ubwisungane mu kwivuza, gutanga serivisi nabi mu kazi n'indi mishinga ikomeye y'iterambere. Ariko abakora mu mirimo y'ubucuruzi umunsi ku munsi bo bemeza ko ruswa ikabije izanira leta igihombo gikomeye. Iyi ruswa ngo igira ingaruka mu gusubiza igihugu inyuma kuko ituma n'abacuruzi bamwe bahagarika akazi kabo. Bwana Mungwara Reba Donatien, umukozi mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda:
koze soko urarirangije baragusinye ko ibintu byose byabaye byiza, kamara umwaka utarishyurwa amafaranga yawe. Amenshi amasoko ya leta bari amasoko manini bisaba gufata ideni ryo muri banki. Icyo gihe rero iryo deni wafashe banki ibikwishyuza inyungu. Ruswa rero izamo ni uvuga ngo iyo umuntu amaze amezi atandatu atarishyurwa atangira inzira zose zishoboka kugira ngo amenye ese ninde ugomba kumwishyura. Akavuga ati mumbabarire ni iki naba kugira ngo byibura munyishyure vuba.
Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta aherutse kugaragaza ko miliyari zitabarika zitikira buri mwaka mu mishinga itegurwa nabi, amasoko ya leta agaragaramo amakosa ndetse no kunyereza ibya rubanda. Icyateye impungenge abadepite ubwo bagezwagaho iyi raporo nuko no mu bigo binini bifite uruhare mu kubungabunga ubukungu bw'igihugu nabyo hagaragayemo ibyuho byo kunyereza amafaranga ya rubanda.
Iyo numvise muri Rwanda Revenue Authority basubize kuriya ejo bundi twabahaye n'imisoro y'uturere, twabahaye kwakira amafaranga ya RSSB, ibintu byose twabibahaga none imicungire kuva dutangira kwiga raporo itaje n'ubwa mbere tubaye desi. RSSB, Rwanda Revenue Authority, ni n'ubwa mbere Auditor General as auditing. Niyo mpamvu ubona ko duteye ikibazo. Ni ibigo bifite economy nka 25% economy y'igihugu muri ibi bigo. Hari gutekinika, gutekinika ari ijambo rikomeye cyane ubuyobozi bukuru bw'ikigo kumva ikigo cya tekinika leta giteka abanyarwanda bose.
Abakurikiranira hafi iyi raporo itangazwa buri mwaka bemeza ko nta gikorwa mu rwego rwo kugaruza izi miliyari zose zigenda zitikira. Mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha bwabwiye itangazamakuru ko habura ibimenyetso simusiga bituma abakekwa bose bafatwa. Komiseri w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ICP Theo Sebadege yabwiye itangazamakuru icyo yizeye kuri uru rwego rushya.
Nyuma yo kumva amayera akoreshwa n'abarya ruswa, noneho twakomeza dute dossier. Bababwiye ko tuzakoresha community policing mu gukumira, ariko urenze uwo murongo. Noneho tube dufite ingufu zo noneho dushyireho n'uburyo buhoraho bwo gufatanya. Amakuru abonetse kwa Auditeur General atazategereza ko bageza raporo muri park. Ni ukuvuga ngo uyu munsi twatangiye mu by'ukuri twagizeho ingufu z'ubufatanye. Nta mwanya uzagucamo.
Uru rwego rushya rwo muri polisi rushinzwe gukurikirana abanyereza umutungo w'igihugu ruje rusanga izindi nyinshi zishinzwe gukurikirana ruswa, hari mu rwego rukorera mu bugenzacyaha ku muvunyi mukuru ndetse n'izikorera mu miryango itari ya leta. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tunyarukiye noneho mu Burundi. Hashize hafi amezi abiri bamwe mu basirikari bakuru baregwa kugerageza guhirika ubutegetsi mu Burundi batawe muri yombi. Ababunganira mu mategeko babwiye Radio Ijwi rya Amerika ko kuva bafatwa batarajya imbere y'ubucamanza, kandi amategeko avuga ko bagomba kuba bagejejwe imbere y'ubucamanza mu minsi 15. Uburanira abo basirikari Onesime Kabayabaya yemeza ko uburenganzira bw'abo basirikari butubahirijwe. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema.
Icyo nukubwira ni uko urwo rubanza ataho rugeze na hamwe, kubera nta kintu na kimwe kirakorwa. Icyakozwe gusa ni uko abapolisi babafashe barajyanye babashikiriza umushikirizamanza wa Repubulika kugira ngo atange uruhushya kuko babafunga. Baca barabikora aho hari ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu, hari ku munsi wa mbere. Kuva uyu munsi itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu gushika uyu munsi itariki 16, haheze iminsi ishika 59, nta kintu na kimwe kirasubira gukorwa. Abantu bari mu munyororo gusa, nta tegeko na rimwe baraba gushika uyu munsi.
Ese abo basirikare bakuru muhagarariye mu mategeko nabahe?
Abasirikare bapfunzwe ni benshi, ariko jewe abo mfasha ni uwitwa General Ndayiruke Cyril n'uwitwa Kazungu Michel, bari mu bandi benshi. Abo babiri ni bo mfasha.
Ubundi amategeko ateganya iki?
Amategeko ategekanya ko kuva umunsi bagupfunze bakagushira muco bita manda sumanda dare, nukuvuga baragufashe biciye mu mategeko. Umushikiriza manza yagupfunze afite iminsi 15 itarenga yuko kugira agushirikane imbere y'umucamanza, uwo mucamanza yemeze cyangwa ahakane yuko umuntu apfunzwe bikurikijwe amategeko. Iyo minsi kirazira kwirenzwa, bategerezwa kuba barabajanye imbere y'umucamanza mu minsi itarenga 15. Ibyo turaze neza ko bahashika nko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. None murumva iminsi irenze ntibarabikora ngo babashikane imbere y'umucamanza.
Iyo mubajije ubushinjacyaha bubabwira iki?
Twe tubita abashinjamanza. Mu by'ukuri nta kintu twategereza kubasaba, kubera bonyine bafite itegeko ryo kuba babashikanye imbere y'umucamanza. Kandi mu byo bakora bategerezwa naho baba bafashe umuntu, bategerezwa bonyine kuba bubahiriza amategeko, bagategerezwa kuba bakurikiza bakubahiriza agateka kazi na muntu. Muri ayo mategeko no muri ako gateka kazi na muntu harimo kumudana ukamushikiriza imbere y'umucamanza. Babigira ibigira nkana, babigira babibona, turabyishuza, turabibaza, ariko biva ku mvo nyinshi tutabona tutumva, nta kintu na kimwe giheza ngo gikorwe. Izo zose mu by'ukuri byinjira mu bintu twita yuko, kandi ibintu n'ibintu biboneka bigaragara muri iki gihugu yuko hari intwaro mbi, ari ubutungane, ari ikintu kindi cyose gitwawe nabi, nicyo gituma izo zose biba amategeko ntakurikizwe kandi ariho. Izo ni ibintu byanditse.
Amaherezo ni ayahe, nyakubahwa Maitre Onesime Kabayabaya?
Amaherezo, iyo abantu bategerezwa kubahiriza amategeko bakaba batabikora, aho gica kiba ikibazo, niyo bita intwaro mbi. Nicyo bita ko ata mategeko atubahirizwa mu gihugu, nicyo bita yuko atabiteka kazi na muntu katubahirizwa. Icyo kibazo nandi shushobora kukwishura.
Onesime Kabayabaya, turagushimiye cyane, tuvuganye uri Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane.
Murakoze na mwe.
Urakoze Edi Rwema kuri iyi nkuru. twibutse abatwumva ko itora rya perezida mu Burundi riteganijwe kuwa kabiri w'icyumweru gitaha nk'uko byari biteganijwe nyine itariki 21 y'uko kwezi kwa karindwi. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ryumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri 88 n'ibice bitatu FM Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda kandi igisenyi ku mupaka w'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe bikomeye n'ihohoterwa rikorerwa abana. Umunyamakuru wacu uri ku gisenyi Eric Bagirubusa aravuga ko kuri uwo mupaka hagaragara abana basaga 100 barimo abarerwa n'abarera abandi kubera ko banyina babagiye gushaka hamaramuko muri Kongo. Abana bakora uwo murimo bataye amashuri. Ni ikibazo inzego zitandukanye zivuga ko zirimo kukigaho ku buryo burambuye kuko ngo kimaze imyaka.
Ayo marira ntaturuka mu kigo cy'imfubyi n'aya abana bato benshi banyina basiga ku ruhande rw'u Rwanda bagiye gushaka amaramu kwigoma muri Kongo. Kugera ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uri mushya n'ibindi byose bikubera bishya. Urujya n'uruza rw'abahakorera ubucuruzi bwambukiranye imipaka biganjemo abagore wacengeza ijisho mu nkengero ukahabona umwana arera abarenze umwe batavukana abakoma amasaza abandi bahikanye. N'umwihariko w'uyu mupaka ababyeyi bareresha abana abandi kuko bitemewe kubambutsa muri Kongo nta byangombwa bafite kuko ngo ayo bakorera ni ayandamuke.
Nyine ni ugushakisha amayisha wawe n'icyo ubona umwana akabona akaboneraho nosi wawe wakirwa mu rugo n'umwana umufite wamubonera amavuta itese yo kumusiga.
Hari umuntu uzana agashyira umwana hano aneze
washyira umwana hano papa si wishimye.
Iri ni ihohoterwa rikorerwa ku mwana urera undi cyarimwe n'urerwa.
Haba hari akandi kana nako gato katemerewe kurera undi kagasigarana uruhinja. Ugasanga rero kugira ngo batekereze ko abo bombi uburenganzira bwabo bwangiritse ntibabibona.
Uwo ni Hawa Usabimana, umukozi w'umuryango Handicap International ku mushinga wo kurwanya ihohoterwa iryo ryo ryose abana barera abandi bataye amashuri ku mpamvu biti z'ubukene.
Umwana uriga? Kubera iki?
Kubera ndabikoresha. Nese wajya ku ishuri wo burayi? Oyara.
Nawe ntabwo wiga?
Oya.
Ufite imyaka ingahe?
Icumi.
Ugeze ugera mu ishuri?
Yego.
Kuki wavuyemo?
Njyaga kurembera umwana.
Ntabwo niga kubera nageraga mu rugo ngabura ibyo ndya. None nanjye mbitamo kuzandira abana.
Nange nabuze imyenda ababyeyi bakazajya baramfata nabi. None mbitamo kuza kwirerera abana.
Wowe baguhemba ngaha?
Umwana ni turuwasa.
Urera nk'abana bangahe ku munsi? Urera bangahe?
Abana barera abandi umwe ku mafaranga 300 y'u Rwanda ku munsi. Sumwe hariko wabo Arufunzi na Kimana Impaye yaracuze twamusanganya abana batanu umurimo akora umunsi ku wundi.
Mfite imyaka 54. Ubu kugira ngo nze mwaka kazi irangamuntu yanjye ntiyambuka. Ubwo nabonye ko abana bagiye kwicwa n'inzara abandi mu ishuri babuze inifomo babuze amakayi n'amakaramu ndavuga buse ubuzima ndabyenze hitamo kuyoboka hano. Ubwo rero nkabona iki umwana arya nkabona yakaga karamu bya ari ngombwa nuko hakaba n'igihe nabuze n'umwana n'umwe ngataha.
Ababirebera iruhande se bo babivugaho iki?
Usanga umwana nk'uyu nguyu nko mu gihe cya saa sita ugasanga umwana yarize yahogoye yabuze umuntu umwitaho kuko urabona nk'uyu mwana nk'ubu ngubu uyu mwana uhetse undi yataye ishuri kandi nanone bose ntibaguma mu rugo ko nyina agumye mu rugo ntabwo abana babona icyo barya.
Turabigerageza tugafata bari abagore bambuka bakora ubwo bucuruzi buciriritse tukabashyira hamwe mu makoperative ariko bamwe bavaho havuka abandi. Ubu rero kirimo gitekerezwaho uyu munsi no kugira ngo turebe mu bizashoboka ko habaho nibura irerero ryadufasha kugira ngo bariya abana bashyirwe ahantu hamwe ababyeyi babo babe bazi ko babasize ahantu hizewe bityo natwe twumve ko babana koko babonye uburenganzira bwabo.
Uwo nawe ni Madame Marie Grace wampaye izina, umuyobozi w'akarere ka Rubavungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, akomoza ku ngamba zavu bakuri iki kibazo. Wampaye izina kandi avuga ko ikibazo cy'abana bataye ishuri batari bake nacyo cyahagurukiwe kugeza aho bagishyize mu mihigo y'akarere. Iki kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abana imiryango ifite aho ihuriye nayo yaragihagurukiye. Icyabanje ngo ni ubukangurambaga kuko benshi mu batabana ngo babiterwa n'ubujiji, nk'uko twabibwiwe na Haba Usabimana wa Handicap International.
Urumva niba harimo ubujiji, umuntu agomba gusobanukirwa impamvu ishobora gutera icyo kibazo. Niba umweretse yuko yazanye umwana hari akamusiga akagenda, uburenganzira bw'umwana babuhohoteye, aba nahohoteye wa mwana, icyo gihe tuba turimo dukumira turwanya icyo kintu.
Imibare iheruka yo mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka y'umuryango Uyisenga n'Imanzi igaragaza ko abana basaga ijana aribo bahohoterwa muri ubu buryo ku mupaka w'u Rwanda na Congo. Ni ikibazo gica amarenga ko gisaba ingufu zidasanzwe mu nzego zose zikagisananira nta kujegajega.
Reba nk'ubu mvuye gushakisha iki nyina ndamubuze. Ubu arihe? Ari ku mupaka, ariko agiye ajyana nk'umwana we gutya. Natwe byadufasha, nubwo ndembera nkabona icyo ndarira, ariko byadufasha.
Ariko bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, igisenye ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Nk'uko bisanzwe kandi muri uyu mwanya, Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Gahunda yitwa Millennium Development Goals, MDG mu magambo ahinnye, izarangirana n'uyu mwaka. MDG ni ya gahunda y'imyaka 15 y'umuryango w'abibumbye igamije kuranduraho kimwe cya kabiri ubukene ku isi yose. Loni irimo iriga indi gahunda yitwa Sustainable Development Goals, SDG mu magambo ahinnye, izasimbura kandi izashimangira ibyo MDG yagezeho. Kimwe na MDG, SDG nayo yemera ko ubukene ari ikibazo kiremereye cyane abatuye isi bose kurusha ibindi byose. Igishyira ku murongo wa mbere na mbere mu bibazo byo gukemura. Mu zindi ntego za Sustainable Development Goals, SDG, harimo guteza imbere ubuzima buzira umuze binyuze mu buvuzi, amashuri, imirire myiza n'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Ibyo ni bice mu bigamijwe. Nk'uko ambasaderi uhoraho wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye, Michel Sisson, abisobanura, izo ntego zose zishobora kugerwaho ari uko intego ya 16 ubwayo ibanje kuzuzwa. Iyi ntego ni Leta igendera ku mategeko. Iyo rubanda bayigize iyabo, iyo biyemeje gukora byose kugira ngo ijwi ryabo ryumvikane, Leta yabo koko nta kabuza igendera ku mategeko. Nta kundi yabigenza. Iyo itegeko rishyira bamwe ku ruhande, iyo itegeko ryanditswe ku buryo ryimakaza inyungu za bamwe, nta n'umwe ubyungukiramo, bose babihomberamo. Urugero, abahinzi borozi bato bato benshi ku isi ni abagore. Nyamara ugasanga mu bihugu byinshi amategeko abangamira abagore kubera ko atabemerera kuzungura ubutaka, atabemerera kuguza amafaranga mu bigo by'imari, bityo ntibabashe kubona ibikoresho bikwiye n'amafumbire ya kijyambere. Guhindura aya mategeko akandikwa bushyashya ku buryo abagore babona uburenganzira busesuye ku butaka, byatubura ibiribwa ku buryo budasubirwaho. Ambassador Sisson abisobanura atya: ubushakashatsi butandukanye bwerekanye ko kwemerera abagore uburenganzira ku butaka kandi bukarengerwa n'amategeko bishobora kongera umusaruro w'ubuhinzi bworozi no gufatira hamwe ibyemezo mu ngo, bityo ubukene bugakendera mu miryango. Ku rundi ruhande, amategeko arengera imiryango idaharanira inyungu, societe civile, ku buryo idashobora gupyinagazwa, bibyara ibitekerezo bishyashya n'ubushake n'ubwisanzure bwo kwihangira imirimo n'ishoramari bigendana. Amategeko yimakaza gukorera mu mucyo kwa Leta ku buryo rubanda babasha kubaza abategetsi ibyo babakorera. Ayo mategeko atsimbura ruswa no kunyereza iby'abaturage, ateza imbere ubukungu kandi atuma bene igihugu bagirira icyizere ababayobora. Izo mpinduka nizo fondasiyo y'izindi nzego zose z'iterambere. Ambassador Sisson yanzura agira ati: kugendera ku mategeko kwa Leta byimakaza uburenganzira n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka, gukora amashyirahamwe, gukorera mu mucyo n'ubutabera hejuru ya buri ubwo burenganzira n'ubwisanzure bwose kugendera ku mategeko kwa leta bisimbutsa abantu bajya imbere kurusha ibindi byose.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gato hisa 12 turakomeza ibiganiro byacu. Mbere yaho ariko Alphonse Ndakengurukiye arabanza atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo.
Gushimiye Jenire Kansubire nshimire na mwebwe mwabandanije gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Kuri muri iki gitondo twabwiye ko muri Leta Zunze za Amerika havuka abasoda 4 muri bamwe bagwanira mu mazi bapfuye ku munsi wa 4 baraswe, bakaba barashwe na Muhammad Youssef Abdulaziz umunyakuwait afise uburenganzira bw'Abanyamerika. Twabwiye kandi ko President Barack Obama ejo yagendeye umunyororo wa El Reno aho ni muri Leta ya Oklahoma. Ibyo rero bikaba biri mu mugambi afise wo gutunganya gushasha iby'ubutungane n'imibereho y'abanyororo. Ikindi twababwiye nuko ejo ku munsi wa 4 ibanki nkuru ya bya bihugu 19 bikoresha ifaranga rimwe bita zone euro byahaye ideni ryihuta ry'amadolari imiliyoni 978 igihugu cy'Ubugirigi. Aho ngo nuhugira ngo igico cyo gucubugira amabanki muri cyo gihugu cy'Ubugirigi arabe ko yosubira kugurura inyuma y'indwi zibiri zari ziheze asa na yugaye. Ikindi twababwiye nuko George H. W. Bush uwo ni wa mu Republican yahoze atwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri 1989 gushika muri 1993 ku munsi wa gatatu yinji ibitaro by'i Portland aho ni muri Leta ya Maine kubera yaguye akakashuka akagufa ko kugikano. Ikindi tukabashikirije nuko Nicholson uwo ni umucamanza wo muri Leta ya Carolina yo mu manuko yamenyesheje ko ejo ku munsi wa 4 yamenyesheje ku munsi wa 4 ku itariki 11 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2016 ari urubanza rwa Dylan Roof ruzotangura kuburanishwa. Uyo Dylan Roof nawe ibyo yakoze yisha abantu 19 bari kwarasengera mu isengo rya African American Church. Iyindi nkuru tukabashikirije nuko President w'Urusiya Vladimir Putin yamenyesheje ko ejo ko iciyumviro cyo gushinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku byerekeye ya ndege MH17 ari ingingo ya gihutihuti kandi na kimwe yoza yungura. Ibyo President Vladimir Putin yabimenyesheje ejo mu kiganiro cha telefone yari kwaragirana na Mark Rutte uwo ni ministre wa mbere w'Ubuholandi.
Urakoze Alphonse kuri ayo makuru wongeye kutwibutsa. Ibiganiro byacu by'igice cya mbere birahumuje. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Nimucikwe n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya saa 12 n'ikiganiro muri Isanga. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Urero no mwanya w'ikiganiro muri sanga ikiganiro cyo uyu munsi twatumiye Francis Rohero umurundi yashinze ari kumwe nabandi umuhari witwa Mouvement Orange witiriwe ibara ry'umucungwe mu kwerekana kw'abantu bageze kwiyumvira iby'igihugu ukwabo ivyo bita maturité politique mu rurimi rw'igifaransa. Bakaba bibaza ko ata politiki ishoboka mu gihugu idafatiye ku butunzi bw'umunyagihugu wese n'ubutunzi bw'igihugu cyose. Wiriwe neza Francis Rohero?
Mwiriwe neza.
Washobora kutubwira ukabwira n'abariko baratwumviriza icyatumye mushiraho uwo muhari Mouvement Orange?
Ego cyane, haraheze imyaka itari mike bamwe muri twebwe n'abantu akenshi usanga bakiri bato baba bari mu migambwe, abandi baba bayiboneraho ikora, abandi baba bari mu mashyirahamwe, hama uko bagiye barabaho warasanga bibagora nko gushyikiriza ibyiyumviro byabo mu migambwe, ugasanga bafise ingorane zitari zike, ugasanga ibibazo byabo ntibiriko biravugwa mu migambwe. Mu migambwe ugasanga bavuga ibintu ngo by'amayideoloji akenshi bitavugwa, akenshi abantu bagira nk'amabanga usanga badashaka kuganira mu muntu bikamugora. Iyo rero ari umuntu akuze anaciye ubwenge uca wibaza rero uko bimera iruhande yawa munyagihugu muto muto w'umwirimizi w'umworozi umwe yikorera utwiwe ntaheza ngo anatahure nawe ati mbega akamaro bimfitiye n'agaki, kubize baca bagira ngo babijamo kugira bazoronke ibiti baronke ibinyiri. Nayo ubundi inyungu za politiki ku munyagihugu wese zategerezwa kugaragara zikaboneka, nivyo rero twagiye turafatira ko tubibonye turagira tuti ni kuki byo kwamuko kwatanguye mu ntango ugasanga umuntu abivuze gato abantu ntibamwumva bakamutangarira, mugabo buriye nibaza ko hari ko haragira ko abantu bumva yuko umuntu ashobora kumenya inyungu ziwe uko angana ari muto akajivuga kandi akagira ati ntizishobora kuva gukunda ntatoye umuntu niyumvamwo nzi yuko afite ica bikora ko afite programme.
Uwo muhari wanyu mwawushizeho ryari?
Uwo muhari mu byukuri ubu unye twawushize hagaragara haraheze amezi makeya, ni mu gihe abantu bariko baritegurira kuja mu matora abenshi ugasanga nta na programme bagira, ugasanga ntacyo bari ko barerekana, twe turagira tuti reka duse n'abakebura tubabwire. Nayo ubundi twebwe twari tumaze imyaka ishika nka 8 kuva mu 2007 turiko turabyiga tubica hirya no hino n'abandi twicara twama turiko tubonana, niho twagera aho tugira tuti ubu turageza aho tubishyira habona bwa mundi ntiyari indoto ahubwo cari ikintu kigaragara abantu bashobora gufatirako.
Abawushinze uwo muhari ugizwe n'abande?
Muri kino gihe hariho nka jewe nyene, hariho nabandi bagenzi batari bake twari twigeze kuba turi kumwe mu migambwe, abandi twari kumwe bari mu mashirahamwe atandukanye, nkabona sinzi ko mwumva ushaka mvuga nk'amazina muri uno mwanya, mugabo abenshi n'abantu badasanzwe bazwi cyane muri politike n'abantu bakiri bato bakozi ba leta, abantu bakiri bato bangana nka jewe imyaka 40 n'abandi benshi bari munsi yaho gusumba.
Ikintu kibabuza ni kihe?
Gushika ubu unye ikintu kiduhuza ni programme twanditse. Niyo yonyine twifuza kwiduhuza n'abandi bantu bose. Ntidushaka ko umuntu aza agira ngo mbegana kwasa neza, ko ari mu bwoko kwava hano hantu, ico sico dushaka ko kiduhuza. Dushaka guhuzwa n'ibintu twanditse, ni programme twanditse, uwo ari we wese muri uno mwanya ashobora kubona akayimenya. Akayisoma akagira ati barya abantu baricaye hamwe biyumvira ibinye mu by'ubutunzi, biyumvira uko unye mu by'uburimyi, biyumvira uko unye mu by'ubworozi, mu byo gutanga akazi babyibaza uko kaba ka leta canke akabigenga babyibaza uko, mu by'amategeko bati narabisomye bigenda uko, atari hamwe umuntu yandika nk'ibyunganire rimwe ngo nzoteze imbere uburimyi. Oya, guteza imbere uburimyi ni ikintu kinini kirimo ibintu bitandukanye. Umuntu ategeza kukubwira ati je nzobikora uko unye, niba buri umurimyi wenyine muhira cyangwa uri mu ishyirahamwe nzobigenza uko nzokoresha uburyo bungana gutya kugira ndagushikane kucugene ushaka gushikako. Uwo muntu rero dushaka ko atwumva agira ati jewe jo ni nagomba gutora, uwo mpise ntora nzomusaba iki kuko azoba yarakinyemereye nzoba ndakizi. Nayo ubu rero usanga benshi iyo bagiye gutora ntabazi n'icyo bazomumariragira gusa ati nyine abatora ngira ngo bazomarira iki, ngira ngo n'ibintu ashira mu byoshoboka, mugabo ntagira ati uyu muntu nzomusaba iki, nzomuhagarara ku gakandi ndamubwire nti utampaye iki wacemeye ukunye byagenze gute. Icyo rero nico dushaka ko kiduhuza n'abarundi, kiduhuza n'abantu, dushaka yuko n'abandi benshi bari mu migambwe bayifatira kwa karorero barondera ikintu kibahuza n'uwo batora. Gituma twavyitiriye tuti ni ubucuti hagati y'utora n'utogwa.
Hari mwawise mwawitiriye ibara ry'umucungwe, hari ikintu inseguro bifise kuyitirira iryo bara ry'umucungwe?
ego cyane ni insiguro nini nya kuko nari mfatiye no mu Kirundi ikintu iyo ceze kwera no kuvuga yuko icamwa kitangura kubishugwe hama kigakura kigasa n'ugwatsi rutoto hama iyo gihiye gishobora gutukura cyangwa kigasa n'umuhondo ivyinshi usanga bisa nibara ry'umucungwa no kuvuga hagati na hagati y'igitukura n'igisa n'umuhondo akenshi rero twagira tuti ikintu ceze nk'umuntu yogira ati jiwe ndagezaho nera ndakutse uno munsi nimba ndi mu taxi vero nimba ndi mu taxi moto nimba ndi umurimi ndafise imyaka 20 nzoja gutora ndazi ico nipfuza uno munsi sinshaka umuntu antwara mu kivunga ansaba gusikara tayi umugambwa adashobora kunyumva adashobora kunyumva ishashaka kumarira uwo muntu rero dushaka kuno munsi agira ati jewe ndeze mu gifaransa ndafise maturite yo kuyaga nanje ibindaba bitaraba yama bya bibanza bya politiki bavuga mugabo ndagira nti udashoboye kuguteza imbere burimye je ntacho zo bumariye udashoboye kuntuma nja mu barabara ngo nkora amasaha 208 uko shoboye kuvyuka ntacho zo bumariye ndaguhijwe ijanje rero kuko numva icumariye numva icisho bora kunyumvisha
eh
nivyo nivyo dushaka nico nicije bararisigura
eh Radio ya America i Washington DC muri ko mukurikirana ikiganiro muri sanga aho turiko tuganira na Francis Rohero murundi yashize ashinze hamwe ari kumwe n'abandi muhari witwa Mouvement Orange muduhamagare mutange intererano yanyu canke mubaze ibibazo mushobora gutanga nimero zanyu ku kibanza cacu ca Facebook canke kuri WhatsApp nimero 202-441-9931 canke mukaturungikira ubutumwa bwa SMS kuri nimero yacu y'ubujumbura ariyo 255-556-000 imbere ko tubandanya n'umutumire wacu duhe urubuga abadukurikirana bashaka kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano ku telefone turi kumwe na John Christ John Christ wiriwe hari ikibazo ushaka kubaza umutumire wacu Francis Rohero cyangwa intererano no gutanga icyumviro mikroni yawe
ego ubwambere nagenda mubaze kuri yaje kuvuga icyemeza yuko iyo migambi yoshaka kwirangura n'igihe
Francis
ego sha nishuriraho chanque abanza guheza kubaza nico conye nabaza
yabajije afise nk'ikindi ashobora kongera ko heje kwishura ico kibazo
ego cyane abwize ngo icemeza ubu unyitwibwe mubo tumaze kwegera nk'abo turi kumwe umuntu iyo mubisanzwa kubwika ikintu n'umunwa nta na kimwe haba hari icemeza kashobora kukirangura nimiburiburi umwegereye uwo mubaza uti ukamwumva niko mu Kirundi dusanzwe tugira umuntu araguha ijambo umuntu afashe ijambo urashobora kwibaza uti mbega urya muntu ko afashe ijambo icavuze kizoba canke n'igikunda ariko turavye ubwira twagerageje gukorana iyo migambi nimiburiburi ubunye twifuza ko umuntu agira ati uwo natoye nyimba atabishikanye ndafise ibyo nzo mubaza icemeza rero gushika ubunye nibaza ko mu kwiturimo ari uko twashoboye kwandika iyo migambi uko itomoye igice ku kindi kigabane ku kindi akaburu ubu kandi tugira tuti umuntu arashobora kubona ati iki kirashobora gukogwa akenshi ibyatumye abantu batashobora gushika ibyo bemeye ni kubera iki hari n'igihe bataba bashoboye no kubigusigurira ngo babikwereke mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'ingene uwo mugambi uzogenda urakogwa ku mwaka cyangwa ingene uzogenda uragira cyangwa banereke n'umunyagihugu uruhara abifishemo kugira icyo kintu gikunde nibaza rero yuko aha anye ntoza gufata nko mu idini ngo ndamusigurire ngo bizokogwa n'Imana hariho icambere ico bita kumenya abo bikora ico no kwita mu France le choix des hommes ico ni kintu gikomeye iyo abantu bagize imigambi baraheza bakayitegura nibaza yuko mu ngere babikora haraba ico bita les ressources humaines abantu bashobora gukora ivyo bintu ukabona uti ndabisomye bishobora kugira ico bimara nayo ubundi ico dusaba abanyagihugu uno munsi abashobora kutwumva nuko bagira bati uwo muntu yarinze yandika iyo programme n'abahora bavuga tacho berekanye barabumviriza kandi rimwe na rimwe bakabakurikira nibaza nti umuntu ashobora kugira ubwira akavuga ati jewe naricaye ndamara imyanya ndiko ndindira nti mbega umugambi wofasha urya mukozi wo mu nzu urya bita umuboyi ngaha mu Burundi nkamwe yumvirira ikintu nka kivuga nka gishira mu ngiro akakibona ingene nacandike ku mapologine zitanu ejo aragira ati nimiburiburi umuntu yarinze ashobora kwandika akabyandika mu gifaransa akabishira no mu Kirundi ubu nka ashobora kubyisomera ngira ngo arashobora kunyicize ko ndamwizera nico nagomba kumubwira
John Chris wanyuzwe canke hari kindi washaka kongera ko
ariko ndabwo
mu gifaransa bavuga ngo les beaux enfants en naissant ne respectent pas leur engagement en grandissant. Ariko aravuga ashobora ko yadanse neza akabitegura neza akabipanga neza mugabo icyerekana none hamwe bitagiye mu ngiro bamutoye uwo yamutoye umwitwaje ahehe cyangwa bigenda gute
arashobora kwishyura
yego cyane yego cyane nibaza ko abwira ngo mbega ubwa mbere unyuraze nka henshi mu nyapolitiki byo bari usanga nabagira nabitwa ko arakozi barita nabandi benshi muhora mwumva ingene iyo batumvikanye n'ababatwara barabura ni benshi ntibabafite n'ibyo bafatira ko ngo babyati mbega umuntu iki kintu ko yagikoze n'imiburiburi uwashoboye kubyandika akerekana ingene bimeze uraronka n'ici mubazo kintu ko cyutagikoze nayo ubundi y'abantu bagiye mu biringo kuko batowe ico ubabaza amategeko y'uburundi nyategekanye ingene bigenda uwo muntu atagikoze ivyo navyo twibaza yuko mu byo twagiye turavuga nko mu byerekeye amategeko turerekana neza ingene ivyo bigenda ni nko karorero mu byo nagize Fidele nyimbo warabisomye neza mu byerekeye iby'ubutungane igihe ubutegeka ashobora kubategeka abagira amategeko bituma udashobora kuronka ingene bimubaza nibaza rero ko twashoboye gutomora mu byerekeye nk'iby'amategeko ngaho onye ingene bigenda kugira umunyagihugu aho nk'ingufu zo gushobora kugira ati ejo umuntu atanshimishije ndafite aho ndabivuga ndafite n'ingene bigenda
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC turafise kandi ku telefone umwe mu banywanyi bacu dukurikirana itwa Diomede wiriwe
niwe neza
akabazo ufise canke intererano ku mutumire wacu
yego banje kubaramutsanya kwa munyesha makuru
murakoze mwaramutse
yego ndafukizanya kwa mutumire
mwaramutse neza
yego banje kuramutsa n'abarundi bose bakatwumviriza ndazi nawe uri iyo nyene muri leta zumwe za Amerika bose yego ku kibazo kiwanje aro
turakumva
yego cyane
kubaza uwo muntu watumiye ngaho yego tubona ugo runani rwabo tubona barimo kwa muvuma yego tubona mu Burundi menga nta bintu biriko biragenda be yobaje zungura iki ugo runani rwiwe kuko tubona menga ibigenda neza mu Burundi kuko turabe Burundi bwacu nta kintu tubona kiriko kiragenda neza turabona ko hari ibintu by'amanyanga hari ibintu byinshi bitagenda neza ahubwo uwo mutumire nara uko nyene yura uko ngira wikurikirana mu Burundi bekeshi cyane ari abantu usanga bariko baratotezwa abandi bariko barangazwa ugasanga bamwe barashomereye ugasanga ubushomeri bwinshi bamwe bafite ataho bikora none wewe uwo muntu nyakubayoza afashe Burundi cyangwa kubona Burundi bwacu nenga butagenda neza murakoze
murakoze Francis
yego murakoze na
yego cyane ubwa mbere nagenda mbwire Jembi Burundi ndi Burundi nubwo turiko turavugana ntavagira ngo ndahantu kuri mu mahanga hanyuma akenshi nibyo nagomba gusigura uno munsi ibi turiko turabamwo uwo yabaje ikibazo uno munsi ibintu turiko turabamwo si uno munsi byabaye abantu bakunda kuvuga mbega iyo ubonye inzu yasa umugaga igatemba buryo uwo mugaga uba waje uwo munsi izi ngorane nyinshi turiko turabamwo izi ari karavuga ni bintu abantu batanga ni biva ku bintu byabaye kuva imbere haraheze imyaka 15 10 imyaka 5 nivyo twagiyemo nivyo twari turimo uno munsi rero nyimba habuze umuti bamwe nabandi mubadutwara canke mu batavuga rumwe nabo iyo ngorane si yadutse uno munsi nk'uno munsi kwa kane ahaduhagaze kugira iri kintu gitorera umuti abarundi kenshi iyo ibintu bigoranye bibaza ko bibaye ubwo nyene bashaka ko umuntu ahaguruka azankangira ngo nkakumwe bita ngo ni maji ugakubita inkono ukavuga ngo ibi bintu byose ni ibintu bihagarara nibishobora gukunda ibi ndiko ndasigura uno munsi iyo mbana iyo narashoboye ngira ngo kubiya kubaho imbere nkavuga nti iyo dutangura kubiyaga mu mwaka 2005 tukaba turabishyiramo tukaba turabivugana n'abantu uno munsi abantu baba barabaye benshi bagira bati bwa bundi nyishu yari kubiye iyo muri ubu Burundi amahera menshi akoreshwa kugira ngo umwimbu wiyongere kugira ngo abantu bategera amateke kugira ibintu byinshi bibeho kuko ingorane twebwe nyinshi twemeza yuko ziva ku butunzi buke bw'umuntu wari we wese abantu kubera iyo ngo musangiye ubusa mwitana ibisuma ntibikunda rero yuko abantu basangiye ubusa biteza imbere izi ngorane nyinshi rero turimo ziriko zihuza abanyapolitike mu rwego rwo hejuru batwara n'abagomba kuhaja ni ngorane ziva ko haraheze imyaka itari mike ntibigeze umwe wese ategura agira ati mbega inyishu y'ibyeza mu mwaka uza imeze gute uno musere nyimba mfasha aka karyo ko kubisigura nkaza ngaha kubivuga mvuga ni tumaze imyaka turiko turabyiga twarageze aho twandika niho dusaba inyishu uno munsi nk'uko mwenge twotera inkoni
hariho inyishu zorosha abantu bakunda gukoresha igikenye n'ingufu. Ibyo si byo twashaka yuko ugwaruka guno munsi ejo ruzoba ruhari ni gwige kwiyumvira ati mbe gikintu ragikora mu mwanyu ngana gute. Nkiye murabye nk'abantu bamwe bamwe ibintu byinshi bakora. Urubanza urashobora kurutegura rumara umunsi umwe mugabo ugasanga bamaze amezi atandatu uri kurarutegura. Nibaza rero yuko niko bimeze. Ikintu naho cyoba kigutwara ingufu ukazokigira mu munsi umwe ugitegura umwanya munini. Niwe ubushaka ko ibintu tubikosora mu myaka 5 n'ibize bigaruke. Umbirize imigambi turiko turavuga udusabe tuyigwe tuzoyisome twese ama tumenye tuti mbega mu 2020 inyishu zizoba ari izi.
Diomede waba wanyuzwe canke hari ikindi washaka kongera ko? Diomede ntitukumise ku telefone yamara turafise uwundi munywanyi Andre Nizigimana. Andre Nizigimana wiriwe? Hari ikibazo waba ufise ku mutumire wacu Francis Rohero canke icyumviro ushikiriza?
Ego ndashitse kubazo nka tubiri hamwe n'intererano. Ikibazo cya mbere nuko nashaka kubaza nk'umuntu yifuza kuba muri urwo runani ni gute yotora aba ba Francis Rohero. Icya kabiri nuko nagomba kubaza ni uno munsi aho abarundi tugeze bifuza kuteze amaso tuzerinze turondera umuntu yodufasha kuva muri ibi bibazo turimo mu Burundi. Ikibazo cyane nagomba kubaza Francis babona ko intumbero bihaye ari cyo iri kwirafasha muri ibi bihe turimo mu Burundi cyangwa ari aho bashobora kudushikana kugira ngo tuve muri ibi bibazo. Nagomba nifuza ko yobanza akanyishura nyuma nkagira intererano mu nyuma. Murakoze.
Francis mwicure.
Ego cyane muri ugo runani kugira urujemwo biroroshe. Uno munsi hariho ngira ngo muratse mu muca mu muhanga contact zanje dushaka kumusigura ingene babivyamwo ni sumugambwe muhari turiko turakora. Dushaka ko umuntu wese ahari aba umuntu yigenga. Akenshi twebwe twavuga yuko abantu baje mu migambi kenshi tanki mu mashiramwe amwamwe usanga bigoye urashikayo ugasanga kugira ushobore kuba icoro kwigenga bikakugora. Tubwire rero twabaye turavugira tuti umuntu turiko turasangira rino jambo dushaka ko aguma yigenga. Nico gituma nta karata dutanga ahubwo turavugana tukamenya ama tukamwereka tuti twe dukora ukunuku tukamenya aho duhura tukamenya n'ingene dushobora kuyaga ivyo bintu by'igihugu. Gushika ubu rero nitwavuga ngo hari abamambre hari abantu bashobora kubiyaga basangira iryo jambo tugashaka ko bagwira ku makomine yose bagwira mu gihugu bagira bati turapise ubwigenge bwacu ama bakagira destructive amastructure bashaka kugira bati bamenye ingene bimeze kugira ntibabe nk'impehensa. Ari nacyo gituma nanjye uno munsi nyibaza ko mbandi imbere kugira nshobore kuvuga suko nadutse nuko hariho amastructure ingene abategekanije. Hama icyo nacyavuga ati muri izi ngorane turimo muri kino gihe. Ubwa mbere ingorane turimo uno munsi kugira ngo umuntu ategere inyishu yobaho nuko amenye ati mbega zabaye gute kugira inyishu turongera n'iyihe ngira ngo umurundi wese n'ibyo uko ari karavuga ibyo bakene bagira bati uweza mu kiganiro yabaje kutubwira ingene uno munsi twokora kugira ngo dukureho na kaca nk'itugire iki canke tugire iki inyabakene ikintu cihuta. Inyishu nayo yihuta mu bintu turimo irashobora kuboneka mugabo irashobora gutorera umuti ingorane zose turimo. Nimba uno munsi hari abantu bashamiranye mu Burundi jewe sinshobora kubabwira ngo muri inondwi imundwi zibiri ngo muri uku kwezi ngo ingorane z'u Burundi ngo zizohera ngo zikeneye guheruka ngo mu orangije ipfisi nyinshi. Mugabo twarabonye muri ko biramubiriko birashikira benshi ivyo twagiye turavuga haraheze iminsi itari mike twarabonye ko abantu bibageraho na karorero. Mu bantu benshi nka karorero uno munsi berekana ivyo bipfuza mfate nk'imigwi ibiri mu banyagihugu. Uraje nk'abanyagihugu mu migwi ibiri abipfuza bati ibintu twifuza ko bigenda gutya ko abatwara bavaho abandi banaho batwishye twifuza ko bagumaho. Ugiye kuganira nabo ukamenya mu byukuri ntibabivuga kuko bakunda cyane amategeko abo bose. Baba bashaka ko intwari igumaho ntibabivuga ko bakunda amategeko cyangwa bashaka kuva bashikira amategeko. Bafise ikintu ku mutima bariko bashaka kuvuga ubukene bubamereye nabi. Izo nyishu rero dushaka ko abahubwo bazumva. Nejo nuwoze uno munsi akababwira ati mu gitondo inyishu nayitoye ntizoba ariyo. Nico kiganiro dushaka kugira tuti reka tukivugane tugende turabyumva. Ejo umuridera abarundi bakeneye umuridera abarundi azoza ashobora gukiza ibi bintu suza kwaduka mu gitondo ngo ndabihagaritse. Nuzo bagisha inama akababwira ati naberetse inzira imeze uko inzira zimeze neza kenshi mu bisanzwe zirateba ziragora no kumva. Ndamaze kubona nk'abantu bari kubarekana ko muri iyi minsi abantu boje hamwe bakumvikana usanga abantu bose babavuma. Mugabo umuntu aza atwarira hejuru agira ati kubitagira iki umenga ni w'abantu bumva umengo ni wagira ati ngira ngo yohabadukiza. Aho rero niho twe turi kutwagwanira dushaka kumvisha abantu ko atana kimwe kizoza gica muntu reka soza gikiza washaka kizonumya bamwe kivugisha abandi mugabo kituzogaruka hahandi nyene tuzogaruka hahandi nyene haraheze imyaka n'iyindi byaragenze kabane baragiye mu ntureka bibaza ko inyishuzi caziboneka mugabo harageze ahantu abanyi bagira ati none ko byizamfungurwa tutaziruzo none bimwe twifuza ko tutabironse intureka zigaruka uko ubu rero dushaka kugira tuti abantu nibaduge bavaho bari bari wari karakukumba hasi yibaza ngo byose biva mu majambo nagira ati mbega hari gukogwa iki kugira bikunde haraheze imyaka itanu hari gukogwa iki uburyo bw'amahera uburyo bw'igihugu bwari gukoreshwa gute kugira ngo ntidusubire kuja mu ntureka nije dushaka kumbisha abantu no munsi
Andre Nizigimana
nishu yiki turimo ishobora kwaduka ngo ize mu kirere
Andre Nizigimana ico kindi kibazo ufise wo shobora kugishikiriza
cyari intererano nuko
washikiza iyo intererano
afata mu mugongo ni intererano abamba gufata mu mugongo aba nanje ndabona arico gikwiye kuko ugiye kuraba abanyepolitike buno munsi na ni abari muri opposition cyangwa abari ku butegetsi bose urabona ko umwe wese akwega yishyirako atari ko ashyira mu nyungu y'umunyagihugu cyangwa ngo arabe ineza y'igihugu cyiwe iyo abari neza igendera imbere by'ukuri ibi byose ntitwongeze kubishikamo ngo habemo abapfa harimo abapfungwa harimo abashonje byose usanga bigaruka kuri ibi Francis ariko aratigura niyo mpamvu ndi kuvuga nti ndabafashe mu mugongo nubwo ngira intererano yanje ni nyene ariko kugerageza n'uwundi wese yoba ariko aranyumva yumva afite umutima wo gukunda igihugu ciwe ko yova hasi abona ko akwiye gufatanya n'abandi ko by'ukuri dukwiye gukorera mu runani kugira ngo tube twoshobora kugira icyo dushyitseko niyakamwe inyaga imwe nyine ariko bavuga mu Kirundi ariko tubwiye hamwe n'aba ba Francis n'abandi kuko mu gihugu sibabi bose abantu sibabi hari abeza benshi bashobora kugira icyo bakufashije igihugu cyabo kikareka kwama kiko kicinyuma ahubwo gitera imbere kuko nitwahariwe abarundi nitwahariwe kwama turi mu njyane tugafise gutera imbere nk'ibindi bihugu natwe tugashika ahantu heza aho natwe badufata ko akarorero ibindi bihugu bikatubona ko akarorero rero nkavuga nti nibakomeze bahamagarire n'abandi babisikuye n'iby'ukuri iyi programme ntiyoroshe gusobanuza umunyagihugu ngo abitahure byihuse birafata umwanya kandi birasaba uburyo kugira ngo utahuze umunyagihugu kiriho uno munsi nuko
ndabumva mu nyarutse
yego nuko kiri uno munsi anyagihugu duhendeshwa utuntu twintwica ntikize ugasanga umunyepolitike aje kuduhendesha utuntu tukaca tumutora tuzi ngo atuzaniye ineza kumbe yaratwishije ko icyo bituma navuga nti turakwiye ko dusigure iyi programme ya Francis n'iyindi nyene iteza imbere igihugu kugira ngo ejo cyangwa hirya y'ejo igihugu cyacu kishogorore kive muri zijyane murakoze cyane
turabashimiye Andre Nizigimana Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twumvikanira kuri FM 94 n'ibicyenda FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu kubashaka kugira uruhara muri iki ikiganiro aho turi kumwe n'umutumire Francis Rohero barashobora gutanga inimero zabo ku kibanza cacu cha Facebook canke kuri WhatsApp nimero ni 202-441-3031 imbere ko mbandanya mvugana n'umutumire wacu hariho uwundi munywanyi dufise ku telefone Patrick Nshimirimana ari mu gihugu cy'u Butaliyano wiriwe Patrick
ndagize yambo murakomeye
turakomeye
yego murakoze cyane ku mijambo
hari kibazo mufise canke icyumve mushikiriza mwobwira
yego murakoze cyane uwundi nagiye ntangure ndamuramutse wo mushitsiye Francis
Rohero
mwaramutse neza
yego ndabaramukije ukuri ikibazo nagiye mbaze ni kimwe cyonyemere kumenga uwahejeje kuvuga uwo yantanze umenga yakibaje mugabo se nacumvise neza ariko rero nagiye nkuko naba nyine ntoba ndi mu Burundi umuntu yoba yifuza n'ukuri kumenya aho mukorera muramba bara kuko jewe sinakurikiranye ikiganiro neza bagiye nagiye gufata umurongo ariko mvuye ko kandi mu bisanzwe ariko kandi nibaza ko ndari babaje nibaza naho abandi babari babagije nibaza ko bitaba ari ibintu mumbwire ahantu mwamukora cyangwa address yanyu naho yo bariya email kuko hari imigambi myinshi umuntu abafise nk'abarundi kugira ngo kamere turabukunde ikintu twoterera mu Burundi kuko ndababwira gucyo oye kuko haraciye nk'imyaka itatu nari mfise abantu babagenzi b'Abataliyani bashatse kuza gukora mu Burundi hama bambwira ikintu twoza gukora hariho n'uwaraje afise imigambi yo gukora makaro ajya makaro yo mu nzu abona ciye ko bose mu Burundi bambwiye yuko ngo udatanze ngo igituri ibintu bya gute oye ku bantu bari ku butegetsi ngo ntagishoboka abo bantu urumva bazo ngo bace batandukira bagenda muri gukorera mu Uganda aho byacye
bikorwa
ego ni muranyumva
yenda bumva
ego ukuri bishobotse no kuri iyo address sinzi arashaka kumbwira ko nishobora kwinjira nange ngaterera no kuri nk'umurundi kuko twifuza guterera no kuri ngiri ubucacu kuko ndababwire ko irateye isoni kubona turi igihugu cy'u Burundi twitwa ngo twarikukiye aho wamahumva ikintu je nagire mvuga mu Burundi tubuze abategetsi sinzi jewe igihe Burundi byikukira nta bategetsi bicyo gihe ntabona rinza ariko turabyumva ariko kuvaho genshi iyo bwenge namye numva iminsi yose majamba abategetsi b'u Burundi bashikiriza ukama wumva iminsi yose imbere y'abanyagihugu ngo turasabye makungu yuko uyo dufashe ngo bifata mu mugongo nkuko umenga twebwe abarundi ntacyo dushoboye ora y'abarundi b'umutima bashaka guterera kandi iyo mvugo ya gucyo oyituma n'abarundi benshi bumva yuko atacyo bashoboye batabonye umunyamahanga atabukiriro iyo mvugo ni ukuri mu bategetsi ni ukuri nta ntibereye yaba abategetsi b'ubwa mbere cyangwa abubu uyu ahanini nta kintu kimwe nagire mvuge kwari kugira ndamubaze gusa ntuzeya ukuntu nshobora kubaronka ukuntu nishobora kwinjira muri iyo ntuze muri iryo shyirahamwe kuko kiwe bintu niyo yonyine ko bintu by'imigambo ntabyo nshyira mu nsanga murakoze ama association nk'ayo iyo bafise imigambi ndumva no gira ibishoboka byose wowe nanjye ninjira hano umuntu agashobora guterera ikintu kugira ngo u Burundi natwe bikame murano mu bihugu byo muri East African Community ni igihugu cy'u Burundi ni cya nyuma kandi noneho no ku isi yose nibaza ko twaba turi n'abantu mu menga turuta igihugu kimwe ku isi yose niko namanda byumva
reka tumuhe akanya abishure Francis Royero
ego cyane yavuze ko mu Butaliyano hariho umuntu aduserukira yitwa Leon Semaniriho nibaza yuko ashobora kumumenya arashobora kumubaza nayo ubundi email yacu navuze nti aheje ikiganiro muce mu muha nimero abashakana bo kumenya mail yacu gushika unye barashobora gukoresha mail yacu cyangwa n'izindi nkizo nenda mubwiye iyi wanje ni frankrohero@gmail.com france ni nka francis ukora ko ina s frankrohero@gmail.com iyo onye undayimuhaye gucyo nayo ubundi hariho ni iyo muhari ni movementorange@gmail.com iyo arashobora kuyikoresha akatwandikira ari mu Butaliyano ararongera umuntu yitwa Leon Semaniriho arashobora kubimubwira henshi turafite abagenzi bariyo bacu no ngaha mu gihugu benshi bariho abikeneye biroroshe dukeneye ko abantu baza tubiganire baza tubivugane ndafise ndakozwe ku mutima nahavuze ngo igihugu cacu kiri inyuma igihugu cacu ntikiri inyuma kuko gikwiye kuba inyuma nuko ibyo nyine twariko turavuga ubucuti bwa twebwe duja gutora n'uwo tuba dushize imbere dukwiye gusaba yuko ubwo bucuti bwisonunura bubu bucuti bukomeye nitumenye umengo ni umengo ni kado ni ishimwe tumuhaye utoye umuntu mu bisanzwe bumuhaye umuzigo umusabye uti ndaguhaye iki kintu kindabire ejo nzokubazaho kigeze mu bisanzwe umuntu ariko aradutwara tumubwira tuti Burundi turabugushinze dukeneye kweje buza bagufisa amatara dukeneye kweje tuzobuza bumeze uko udashobora kubikora barakubwira bati tura ugende tubuhi uwundi muntu kuko baba bafite ibyo bakubaza nayo abarundi benshi bumva umengo ni ishimwe ugiye kubatwara bamufata nk'umuntu wo gutambira umuntu wo gukomera amashi kuko bamuraba amaso bamuraba ukwasa ukamenga ibyo byonyine birahagije umuntu wahaye akazi ubu musabye kwaba umusuku wawe ubu musabye kweje ubonye bitagenda neza umubwira uti mbisa ivyo rero abarundi nibabishire ku mutima bibi bintu bikomeye nayo ubundi tuzo no mu myaka itaniza bazoba bariko bararira ukunyene dushaka rero ko umuntu agira ati jewe ndiko ndarongera ingene tuvugana n'umuntu agira ati ejo muri ikomine yacu turi 10 nturabe n'umugambwe
ivyo maze imisi ndabibwira nk'abantu benshi bari mu migambwe myinshi usanga bariko barajyana babaza kuti none mwe mu piki ko mbona muba mu nzu zisa muba nizo nzu ziriko zirasenyagurika ko mbona mwese imirima yanyu itarimye mwarabuze imbuto bimeje gute ugasanga bose mugabo bambaye impuzu z'imigambwe bariko barashamirana bariko baratukana